naho umushikiranganje wiga cha leta yemeje ko yinjiye amafaranga renga yarategekanijwe mu mwaka wa 2017. Domiciano ndiyo kubwayo yemeje ko ubwo bushikiranganje bwagize ikibazo cy'ubujyo kugira buduze ubutunzi bw'igihugu.
Kwari mu mwaka wo kuvuga tutereka tunagura ubutunzi. Kunagura rero bisaba ku ruhande rumwe y'ukugira uburyo, ku rundi ruhande kandi ukanabutanga. Rero twari dufise uburyo kumbure ufise aho bugarukira, mugabo twaragerageje kubukoresha neza uko bishoboka byose kugira ngo umwaka urangire imirimo irikira kugwa neza. Ubu rero murumva yuko muri iyo ntambamye y'uburyo buke twovuga tuti twarakoze mu ntambamye ntiyaheze, n'ubu buryo so kuvuga ngo bwaciye bwiyongera cyane bose naho tubona yuko biriko biraza.
Ikindi uyu mushikiranganje yemeze ko ari intambamye n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro, ari nacyo gituma usanga ibiciro by'ayo mafaranga bidasa ahagurishirizwa ayo mafaranga nko mu mazu aho bayavunjira biro do change mu rurimi rw'Igifaransa no mu mabanki.
Amafaranga y'agaciro iyo dukeneye kugira ngo dushobore gukura ibidandazwa hanze bishobore kuza yari make, abaye make nyi rero tugahava dusanga kumbure n'ibidandazwa biza navyo ntibiza ku bwinshi na ya makori kumbura ciye mu kigobe agaca ashobora kugabanuka. Turiko turakora kugira ngo turabe yuko tuguyiza ayo mafaranga y'agaciro, kuko amafaranga y'agaciro ntiyamuka kubiti yamuka kubigogwa tuba turiko turakora kugira natwe duhindukire ntitugende gusa gukura ibidandazwa hanze ariko natwe tubijyane hanze yenze bitwinjirize ayo mafaranga.
Kiretse izo ntambamye uyo mushikiranganje yemeje ko igigober kijeje gutororokanya amakori n'amatagisi gifite ingorane yaho bakorera ngo kuko aho abacisha ibidandazwa hose atabiro vya OBR bihari. Mugihe yemeza ko hakiri ibibazo mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, umushikiranganje w'ikigega ca leta yizeye ko ifaranga ry'u Burundi rigiye kugira agaciro afatira ku mwimbu wabonetse mu gihugu.
Mwimbu ushimishije, mwimbu w'ibiharage, mwimbu w'ibiraya, mwimbu w'ibigori, mwimbu w'amasaka. Agira ndabamenyeshe yuko ikigobe iyo kiba cari kiteguye caca kitubwira amafaranga y'agaciro yasohoka kugira ngo twinjize ibiraya, kugira ngo twinjize ibiharage, kugira ngo twinjize ibigori n'umuceri, byose n'ibiharuro. Usibye kubizana ubikuye hanze uno munsi ayo mafaranga aca ajya ngaha, si ukuvuga ngo uba warinze kudandaza hanze kugira ngo yinjire, ubuza yasohoka. Kugira ndababwire yuko bazoce babiduharurira mu kigo BRB be no muri BRB batubwire amadevize twinjije biciye mu mwimbu wiyongereye muri aya mezi yonyine.
Ikindi afatira kugira yizere ko uburyo buzoboneka, reka mbere n'amafaranga y'agaciro muri 2018 n'icikugwa ry'ubutare n'umwimbo w'ibitegwa njabukamazi.
Hari wundi yabajije ikibazo ati ariko harimbwa ubutare hirya no hino, none bwo bwo ntibuzobwira icyo buza. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 iyo ndiko ndatembera mu misozi jembo numenye ikawa zamye neza, n'ijuru ryaguma rimeze neza, ikawa ziriho, ikawa no kuvuga amadevize, icyayi no kuvuga amadevize. Kandi murazi yuko mu myaka yahera ikawa yaduca mu ryahumye ikagenda hanze tutazi ingene yagiye. Ubu hari ingingo zafashwe ku buryo bw'uko iyo kawa izoguma ngaha, igumye ngaha igashoka neza n'amadevize. Iminsi 365 ndashobora gukora ibitangaza.
Ubwo bushikiranganje bwemeje ko mu mwaka wa 2017 hinjiye amafaranga angana n'imiliyaridi 75.72, mu gihe hari hitezwe amafaranga arenga imiliyaridi 72.287 y'amarundi. Umushikiranganje w'igihugu cya leta akemeza ko ibice 95% by'amafaranga yinjiye mu kigega cya leta yakoreshejwe. Remunzimana, Ibujumbura, Ijwi rya Amerika.